twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize isi yose ejo ku munsi wa mbere yarahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bw'umugabo kumenyesha amakuru. Bamwe bamenyesha amakuru mu Burundi none babona gute ubwo bwigenge.
Abari bajejwe kuyatanga batayatanga vyoroshe, ubasavye amakuru babona kumenga umeze nk'umupolisi kumbure uhava ubona ibyo batarangura neza mu mirimo yabo ya misi yose. Abamenyesha makuru barugarijwe n'ubwoba ntibatanga makuru mu bwigenge,
ugasanga amenyesha makuru bahembwa ntica ntikize. Tura kwigenga mu kumenyesha amakuru udafise n'ubwigenge mu mufuko cyangwa udafise n'ubwigenge mu buryo.
Aba ni bamwe mu bamenyesha makuru b'Abarundi barangurira umwuga wabo ku murwa mukuru wa politiki mu ntara ya Gitega. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bababajwe n'ingingo y'ubutungane bw'Ubufaransa yo kudakurikirana abasirikare babwo bakekwa ko uruhara muri iyo Jenoside. Muri Afrika y'Epfo umugambwe uri ku butegetsi ANC usaba abayoboke bawo bagirizwa ibiturire kwegura bidatevye. Muri make kandi umuryango umwe bwa Buraya ntugikurikiranye amatora muri Ethiopia, igituma muracumva handi hato mu idonido y'aya makuru yose duce ku masonga musangwe ikazi. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yahawe kugerageye c'isaha zitandatu z'ijoro akaba yashizeho leta. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Netanyahu ariko acigura urubanza ku vyaha vya ruswa yahawe iminsi 28 kugira abe yashizeho urunani rufise ibibanza byinshi mu nama nshingamateka igizwe n'ibibanza 120. Ni nyuma y'amatora yabaye ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu, yari amatora giri incuro ya kane mu kiringo kiri munsi y'imyaka 2. Kuva ico gihe Netanyahu ntiyashoboye kuronka ibibanza bikenewe mu nama nshingamateka naho yagiranye inama n'abo bahiganiye ubutegetsi batari bake. Prezida wa Israel Reuven Rivlin ashobora guha igikorwa cyo gushyiraho runani rwa leta nshasha ubundi mutegetsi ari mu nama nshingamateka, mu gihe Netanyahu yonanigwa gushyiraho leta nshasha imbere y'ikiringo cya nyuma yahawe c'isaha zitandatu z'ijoro no munsi kuwa kabiri. Niyo yaronswa ako karyo, abantu benshi biteze ko Prezida Rivlin ahitamwo Yair Lapid ari mu mugambwe Yesh Aid Party yarangije mu kibanza cya kabiri inyuma y'umugambwe wa Netanyahu Likud Party mu matora yabaye ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu. Kunanirwa gushyiraho leta nshasha ntibizotuma ava mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere buno nyine. Prezida Rivlin ashobora kumuha izindi ndwi zibiri zo gutunganya leta y'urunani. Ashobora kandi gushinga icyo gikorwa ubutavuga rumwe na Netanyahu canke akarungikira icyo kibazo inama nshingamateka. Benjamin Netanyahu afise imyaka 71 muri iki gihe ari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere kuva mu mwaka w'2009 inyuma yuko aranguye ayo mabanga mu kiringo c'imyaka 3 mu myaka y'1990. Amaze imyaka 2 agerageza kuguma mu mabanga yiwe mu gihe c'ibibazo vya politike vyavuye matora aterekanye wayatsinze mu buryo bugaragara yabaye incuro zitari nke.
Muri Afrika y'Epfo umugambwe uri ku butegetsi ya ANC wongeye gushimangira ko abayoboke bawo bagirizwa ibiturire bategerezwa kwegura ku mirimo yabo bidatevye. Thomas Kamirindi hari sango bahawe ntarengwa.
Mu itangazo rwashyize ahagaragara urwego rushinzwe gukurikiranira hafi uko ibyemezo by'ishyaka bishyirwa mu bikorwa National Working Committee, rwemeje ko abantu bose baregwa ruswa bagomba kwegura bitarenze iminsi 30, bitaba ibyo bagahagarikwa ku gahato ku mirimo yabo by'agateganyo. Rwavuze ko ANC igomba kubandikira amabaruwa abibasobanura neza kandi abamenyesha uko bagomba kwitwara mu gihe bazaba bahagaritswe. Mu kwezi kwa munani gushize nibwo ANC yafashe icyemezo ko abayoboke bayo baregwa ruswa bagomba kwegura. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushize ANC noneho yabahaye igihe ntarengwa cy'ukwezi cyangwa se bakeguzwa ku gato niba batagiye ku bushake bwabo. Mu bo ANC yasabye kwegura harimo umunyamabanga mukuru wayo Ace Magashule. Ubucamanza bumukurikiranyeho ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo w'abaturage. Urubanza rwe ruteganyijwe mu kwezi kwa munani gutaha, ariko we yanze kwegura. Kuva amaze kugera ku butegetsi mu 2018, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, ari nawe Perezida wa ANC kuva mu 2017, yashyize ku murongo wa mbere na mbere urugamba rwo kurwanya ruswa mu ishyaka rye no muri gouvernement, nyuma y'ubutegetsi bw'uwo yasimbuye Jacob Zuma bwari bwaramunzwe na ruswa.
Thomas, tukiri ku mugabane wa Afrika, umuryango umwe bw'Uburaya watangaje ko wahevye umugambi w'ukurikirana amatora muri Ethiopia. Fidel Niyongabo nivyo aje kutubwira.
Uwo muryango wafashe ingingo yo kutarungika indorerezi mu matora y'abashinga amateka zo muri Ethiopia mu kwezi kuza, mu kuvuga ko ivyasabwa kubijanye n'ubwigenge bwazo bitubahirijwe. Joseph Borrell, umutegetsi akomeye w'umuryango w'umwe bw'Uburaya mu bijanye n'imigenderanire n'umutekano, yatangaje iyo ngingo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Yamenyesheje ko umuryango w'ibihugu by'Uburaya utazokwirikirana kandi imyiteguro y'amatora yo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu, harimo igikorwa cyo kwiyandikisha ku batora. Umuryango w'umwe bw'Uburaya watangaje ko ubabajwe nuko leta ya Ethiopia yanse kubahiriza ivyo wasavye ngendegwa ko kugira indorerezi izarizo zose z'amatora zinungikwe, cyane cyane ibijanye n'ubwigenge bwazo. Utangaza ko ubabajwe nuko utashoboye kuronswa ibisabwa kugira ushobore gushigikira abanya Ethiopia mu gihe bariko barondera demokrasi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia, Dina Mufti, avuga ko ikibazo nyamukuru kijanye n'ibikoresho byo guhanahana amakuru by'uwo muryango bidahuye n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru bw'igihugu ciwe. Ethiopia yari yategekanije kugirisha amatora mu kwezi k'umunani mu mwaka urangiye 2020, yamara yarigijeyo ayo matora kuberekiza cha COVID-19. Kuva ico gihe haradutsingwano mu ntara ya Tigre itazogira uruhara mu matora yimirije hamwe n'ibindi bice by'igihugu.
Ijigi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa ikiza cya COVID-19 cyabaye indanse abo gihitana baharurwa mu 1000 ku munsi. Oriane Itangishaka, vyifashe gute?
Haciye iminsi 12 ikurikirana igihugu cy'u Buhindi kivura abagwayi bashika ku 300 barenga ku munsi mu bitaro vyaho. Muganga Richie Gupta akorera mu bitaro byo mu gisagara cha New Delhi avuga ko iyi ndwara yarengeye ibitaro byabo ku rugero rutoroshe na gato. Muganga Gupta avuga kandi ko atamwanyu hari wo kwitaho umugwayi neza kubera abantu baguma bitaba Imana nk'uko bizwi na bose buramatari hamwe na leta. Ibitaro biruzuye kandi ivyuma byo gufasha abagwayi guhema nibike cyane mu bitaro. Igisata cha kaminuza ya Amerika yitwa John Hopkins cita magara y'abantu gitangaza ko muri aka kanya igihugu cy'u Buhindi gifise abagwayi ba virusi ya corona barenga imiliyoni 19, abamaze kwitaba Imana bararenga 200,000. Igihugu cy'u Buhindi gisanzwe ari cya mbere mu gukora incanco ku isi, yamara ibitangazamakuru vyaho bitangaza ko abanyagihugu bacu barenga imiliyari 1.3. Ibice 2% bonyene nibo bamaze gucandagwa.
Dusozerere muri Irani, ahari kwavugwa urupfu rw'umudiplomate mu rwego rwo hejuru ambasade y'Ubuswisse. Ivyo yazize tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Ubuswisse yatangaje ko umwe mu bakozi bayo i Tehran yapfuye azize impanuka, ariko ntiyasobanuye uwo ari we n'ubwoko bw'iyo mpanuka. Amakuru nyayo yatangajwe n'ibigo ntaramakuru byo muri Irani, Fars na Isna, byombi byegereye leta, bivuga ko apfuye ari umunyamabanga wa mbere, premier secrétaire mu gifaransa w'ambasade y'Ubuswisse i Tehran, niwe wari wungirije ambasaderi, n'umutegarugori w'imyaka 52 y'amavuko. Fars na Isna bivuga ko yahubutse hejuru ku nzu ya 20 y'igorofa yaratuyemo yitura hasi mu busitani. Umukozi wo muri ubwo busitani niwe wabonye umurambo we aje ku kazi ahita atabaza abatabazi, ariko basanze yapfuye. Polisi ya Irani yatangaje ko yatangiye gukora nketi kugira ngo bamenye icyamuhanuye. Ambasade y'Ubuswisse i Tehran niyo ihagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Irani. Kuva ibihugu byombi Irani rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacanye umubano mu 1979 nyuma ya revolution ya Kiislamu yo muri Irani.
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko dusamirana kuri FM zitandukanye no ku mirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ikwiraho kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda aho kuva kuri no wa kabiri sentare nkuru ya gisirikare yatanguye kuburanisha umurwi w'abarwanyi 37 bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi abo barimo abaregwa ko bari mu murwi wa Rudurunana nabo mu mutwe wa P5 baregwa ko mu 2019 bishe abasivile 14 bo mu majaruguru y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abandanye nino nkuru.
Umushinjacyaha wa gisirikare niwe wafashe umwanya munini afite ijambo asobanura uko abarwanyi bafashwe n'uburyo avuga ko bakoze ibyaha bakurikiranyeho. Hafi ya bose umushinjacyaha arabarega ibyaha 8 avuga ko bakoze mu bihe bitandukanye. Avuga ko 29 baregwa bavuye mu mutwe wa P5 urwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda boherejwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa ngo bajye mu bitero byo mu majyaruguru y'u Rwanda byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi. Ubushinjacyaha bugabanya mu matsinda 2 irya mbere ry'abantu barindwi rirangajwe imbere na Seremani Kabayija ryo muri Rudurunana ni mu gihe abandi basigaye 30 barimo Serija Emmanuel Ngirinshuti bivuga ko yatorotse ubutabera ryo ryavuye mu mutwe wa P5. Umushinjacyaha avuga ko bose bari bafite umugambi muremure wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ukurikije uko bagiye bihuza bakomotse mu mashyaka atandukanye. Ubutabera bubarega ko ihuriro MRC dirya Paul Rusesa bagina bashinze umutwe wa gisirikare wa FLN uregwa kugaba ibitero ku Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko bagiye bava mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Malawi. Baregwa ko batorezwaga mu misozi ya Minembwe ya Kivu yepfo ibikorwa bihuzwa na General Faustin Kayumba Nyamwasa. Kuri iyi nshuro hongeye kumvikana ibihugu bituranye by'u Rwanda bishyirwa mu majwi ko byafashaga aba barwanyi. Ku isonga igihugu cya Uganda ngo nicyo cyahaga ingufu umutwe wa Rudurunana wakoreraga mu majyaruguru y'u Rwanda mu mugambi wo guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda bwana Philemon Mateke yongeye kugarukwaho ndetse n'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda CMI. Nicyo kimwe n'igihugu cy'u Burundi bamwe mu basirikare bakuru bavuzwe ko bafashaga aba barwanyi mu kubona byangombwa by'inzira no kubacumbikira babigisha uko bazajya mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubireba General Kayumba aregwa ko yoherereje aba barwanyi 12,000 by'amadolari y'Abanyamerika angana na miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda bakayagezweho na Ben Rutabana ayabikurije kuri Western Union mu Burundi. Iritsinda riregwa ko ryatozwaga na Major Habibu Mudathiruwe warangije kuburana yemera ibyaha murindi tsinda kanabihanirwa. Abari mu rukiko baregwa ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2019 babifashijwemo n'igihugu cya Uganda bagabye igitero mu karere ka Musanze mu mirenge ya Kinigi na Musanze bahica abasivili 14 bakomeretsa abandi 15 baranasahura. Mu itsinda ryose riregwa harimo abanyamahanga bagera ku 10 muri abo harimo abarundi 8 n'umunyayuganda umwe. Wonawe ni Ibrahim Rubega yabaye mu nyeshyamba za NRM muri Uganda zagejeje Perezida Museveni wa Uganda ku butegetsi inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda nabwo arazirwanirira ubakaregwa ko yari muri Rudurunana. Benshi mu baregwa ariko n'abanyarwanda babaga mu bindi bihugu kuko nko mu Burundi ubushinjacyaha buvuga ko haturutse abagera kuri 13. Byabaye ngombwa ko umucamanza ukuri y'inteko iburanisha abaza buri umwe kucyo avuga ku byaharegwa ahereye ku itsinda ry'abantu barindwi bivuga ko binjiye mu mutwe wa Rudurunana bavuye muri Uganda. Hafi ya bose bemera ko bakoze ibyaha byo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo. Bagahakana ibyaha byo kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda no gukora cyangwa kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Hagataho urubanza rurakomeje. Rusajwe rya Amerika i Kigali.
Tugume mu Rwanda aho umuryango ibuka urikiyemo abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 n'abarokokeye mu bisesero batangaza ko bababajwe cyane n'imyitwarire y'ubutungane bw'Ubufaransa. Ni nyuma yaho buhagaritse gukurikirana abasirikare bakekwaho uruhara muri iyo genocide. Ejo kuwa mbere ubutungane bw'Ubufaransa bwavuze ko mu iperereza bwakoze ku basirikare babwo bwasanze atabimenyetso sindamusiga bigaragaza ko ingabo z'Ufaransa zari muri Operation Turquoise zoba zaragize uruhara muri genocide canke ibindi byaha ndengera gutungane muri ico gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango wibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi na bamwe mu barokokiye mu bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri operasiyo Turquoise bamaze iminsi itatu badatabara ibihumbi by'abatutsi bari bahungiye mu bisesero bakabashumuriza interahamwe ngo zibice. Eric Nzabihimana umwe mu barokokiye mu bisesero ndetse akaba ari mu bareze abo basirikare b'Abafaransa yabwiye ijwi rya Amerika ko atewe intimba n'uko ibyo abo basirikare bakoze batazabiryozwa.
Nanje wabonanye n'abafaransa baza bwa mbere mu bisesero ku itariki 27. Nababwiraga ko turimo twicwa kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda, bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye. Turabahendahenda baratunanira basubirayo. Icyo tubarega rero ni iki? Iyo baza kudutabara kuri 27 cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri 28, hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe. Ariko twapfushije abantu barenga 5,600 gutyo mu iyo minsi itatu. Urundi ruhare tubashinja ni ugukingira ikibaba bakoraga genocide no kubareka bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica.
Nzabihimana atangaza ko mu bisesero hari abatutsi bahahungiye bagera ku 60,000 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye, bakaba barura abasaga 2,000 barokotse. Kuri we ndetse na bagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'Abafaransa.
Nta gahinda ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye. Niba muri iriya raporo ya Dicrese avuga ko habayeho uruhare ruriya Cabrante na zariya vokabulaire zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta complicité, urumva nta butabera buri mu Bufaransa. Ni politike gusira aho ngaho kurengera inzego zabo, naho iby'ubutabera byo ntabyo.
Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi ibuka ugaragaza ko utishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa, ariko ukavuga ko udacitse intege. Mu kiganiro wagiranye n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka Ishakiye Naftali yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye.
Buriya bushinjacyaha icyo bwabuze ni ubushake, ni ubushake bwo gukurikirana bariya basirikari. Ntabwo ari ibimenyetso, kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso. Kandi mu by'ukuri birahari, byaba ibiri muri raporo ya Dicrere, hari ibimenyetso bifatika ziriya ngabo zagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa. Igikomeye haba ku warokotse genocide n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera, ni kudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi, tukagaragaza ibintu byirengagijwe. Igihe kiragera ukuri kugatsinda, ubutabera bugatangwa.
Uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo Dicrere yakozwe ku busabe bwa Perezida Emmanuel Macron, igaragaza ko Ubufaransa bagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri genocide yakorewe abatutsi. Gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha. Nyuma ya raporo y'Abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda, zombi zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa mu mateka yagejeje kuri genocide yakorewe abatutsi. Mu mwaka w'2005 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'Ubufaransa bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. Nubwo ubushinjacyaha bw'i Paris bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa bashinjwa uruhare muri genocide yakorewe abatutsi, umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha. Abarokotse ubwicanyi bwabereye mu bisesero ari na hamwe mu hari operasiyo Turquoise bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza kuri uwo mwanzuro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Uburundi bwarayi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru kubarangurira uwo mwuga ku murwa mukuru wa politike igitega. Haracari yamara intambamizi babuza ubwo bwigenge. Inkuru y'Ijwi Amerika ryateguye rice ku bakunzi bayo mu Burundi, turayisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na bamwe babanyesha makuru bakorera amaradiyo atandukanye mu murwa mukuru wa politike igitega, haracari intambamyizi ikomeye mu kurangura umwuga wabo mu bwigenge. Zimwe muri izo ntambamye nabajejwe gutanga makuru bo mu nzego za leta canke amashyirahamwe ya leta ndetse n'ayigenga bafata abamenyesha makuru nk'abakora amatohoza ku bitaba biriko bigenda neza. Ivyo navyo bakibaza ko vyo bakwegera bigiye habona bikamenyekana.
Hariho abari bajejwe kuyatanga batayatanga vyoroshe, ubasavye amakuru babona kumenga umeze nk'umupolisi kumbure wo hava ubona ivyo batarangura neza mu mirimo yabo ya misi yose ukabishikiriza ugasanga birabakoze. Ni bimwe rero cusanga ugiye gusaba amakuru cyane cyane nk'abafise ivyo bajejwe mu banga ya leta babanza kukubaza bati mbega utubaza ikibanzo duhi bibazo uza kutubaza, aho ariko baraturengera mu mwuga wacu. Hakaba rero nayandi makuru ushobora kurondera nk'ibijanye nk'amatohoza, hari amakuru akenera amatohoza yimbitse. Icyo ni igikorwa kigoye kubera uca umenga noneho ugiye kwinjirira mu kazi k'abandi bakaca bagira ubwoba aho nta makuru ngo uheza uronke.
Iyindi mvu abamenyesha makuru mu gisagara cha Gitega bavuga nuko hari ibyo bakora ko bagasha kubera ubwoba bwo gutinya ibihano by'abana bariya, hatibagiwe ubwoba bw'ivyabaye muri kahise aha maradiya mwamwe yaturigwa ndetse n'abamenyesha makuru batari bake bagahunya igihugu.
Je no bwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi, hariho ibintu ukora kugasha abamenyesha makuru barugarijwe n'ubwoba ntibatanga makuru mu bwigenge. Aho naho imvo si y'umuntu yorondera kure, imvo nuko ivyabaye mu gihugu twarabibonye. Ibimenyesha makuru bimwe bimwe biraturigwa, babamenyesha makuru barangara. No kuvuga rero ko ico ivyo ni bikimo mu bituma hatabaho ukwizerana hagati y'abatanga amakuru hamwe n'abamenyesha makuru bayarondera. Ariko kandi turashima intambwe higeze kubera ubu hariho ibimenyesha makuru byaturiwe ubu byamaze kusubira kwemererwa gukora mu gihugu. Ubona ko hariho icizere kubijanye n'imigenderanire myiza hagati y'abamenyesha makuru hamwe n'abaduha amakuru.
Uretse ko bamwe mu bajejwe gutanga amakuru bayimana kugira ngo bakingire inyungu zabo canke biturutse kumbure kudatahura akamaro k'ibimenyesha makuru, urundi ruhande rw'abamenyesha makuru bavuga ko amwe mu maradiyo ahemba abakozi bayo udufaranga tw'intica ntikize. Ivyo navyo bakavuga ko ari kimwe mu bituma umumenyesha makuru akora atabegenge bukwiye afise kuko akoraniza ramunda.
Hari bamwe bamwe ushobora kuja kurondera ko inkuru hanyuma iyo nkuru bakayikwima kumbure kubera batazi akamaro ko gutanga inkuru. Hariho nabandi bakwima inkuru bafise inyungu zabo babashobora ko ariko barakingira mugabo zitaba ziri hejuru y'inyungu zabeshe. Kindi gituma abamenyesha makuru batashobora kwigenga mu gihe rero uyu munsi ushitse hariho abamenyesha makuru bamwe bamwe bakorera ibisata bimwe bimwe, ugasanga muri ibyo bisata abamenyesha makuru bahembwa ntica ntikize ko tura kwigenga mu kumenyesha amakuru udafise n'ubwigenge mu mufuko cyangwa udafise n'ubwigenge mu buryo.
Ikintu abamenyesha makuru bahurirako barashima intambwe leta yateye yo kugurura amwe mu maradiyo yari yugawe, bakanashima ko ibiganiro biko birabandanya no ku yandi maradiyo agifitanye ingorane na leta, bagasaba impande zose kuyaga bahuza. Ku ruhande rw'abanyagihugu bakurikira maradiyo mu gisagara cha Gitega bavuga ko hari amakuru abamenyesha makuru batagishobora gutanga mu buryo bwimbitse nuko vyahora mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, bakabona ko bishobora kuba bifatiye ku bwoba abamenyesha makuru bakorana umwuga wabo muri kino gihe.
Je nk'umwe mbumviriza amaradiyo egome inkuru barazishikiriza mugabo harashika igihe kimwe kimugasanga hariyo nk'amakuru amwamwe nabo nyene kugira bayavuge nyene yose uko abari banashobora kuba batavyubahuka cane, kuko hari igihe usanga nawe bishobora kuba vyomugaruka ko gatoya kubera ubwigenge ndiko ndaraba ntiburashe bidapfa ko gose cyane ko abumviriza tubyifuza.
Ivyo bikaba bishikirijwe mu gihe harayahimbajwe umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bw'ukumenyesha makuru no mu Burundi umunsi mukuru ukaba warahimbajwe Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi.
Ijwi rya Amerika mu kanya turahana gahindukira ariko mbere kugahana twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho president w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi yashizeho abategetsi ba gisirikare mu ntara za Kivu na Ituri mu buseruko bw'igihugu. Ni mu ntumbero yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo by'umutekano bimaze imyaka bigeramiye ako karere. Kuri mikro ya mgenzi wacu Ali Asanka Darius Ali Goma, abanyagihugu batandukanye baravuga ico bagona kuri ingingo ya president Tshisekedi.
Duhere kuri Jonathan Kombi atuye Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru, aravuga ko icyemezo cya president ari igisubizo, ariko arasaba ko abasirikare n'abapolisi bubaha abasivile n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu.
Nous estimons que
mbere yuko perezida afatuye umwanzuro agombaga guhindura byinshi muri serivisi zose z'umutekano na polisi n'ingabo. Naho ngaho hari ikibazo, ntekereza ko gutanga ubutegetsi ku basirikare n'ukongera ibibazo ku bindi mu burenganzira bw'ikiremwa muntu, mibereho myiza y'abaturage n'ibindi, ari n'amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi bikoresho by'amakuru bitazaba bikora neza kubera gutinya. Ahubwo ikibazo kinini cyari cyo guhindura abayobozi b'ingabo bamaze kumara imyaka myinshi mu tuduce bakohereza ahantu nka Beni cyangwa Ituri abasirikare bashya baturikiye mu zindi ntara.
Abandi nka Lucienne Ndamuso akomoka Ibukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo utuye Ibunia muri Ituri, we avuga ko na kimubabaje kubera ko ibyo nabyo byakemura ikibazo cy'amoko bitewe n'uko mu myaka irenga 15 n'ubwoko bumwe nibwo butegeka inara, nabyo byafasha mu gukemura ikibazo cy'amahoro.
Ko cyemezo cyo gutanga ubutegetsi ku basirikare ndagishyigikiye cyane. Ayandi moko ntabwo yabifataga neza kugira ngo habeho bamwe bonyine bategeka. Ntabwo tuzi ahaturukira intambara muri Kivu, niyo mpamvu dusaba ko umujenerali bakohereza yaba Ituri yaba Kivu ya Ruguru atazaba uvukiye ino ave ikasai n'ahandi nta kibazo, ariko nakomukire mu mpande zizi n'ara. Imirwano yo muri Kivu nta yindi mpamvu igira usibye ko ari amoko ashaka ko nayo ategeka yandi, bikaba byongera ku mutekano muke.
Ibeni naho hamwe mu turere twatumye perezida afata icyo cyemezo, ibintu biri kugenda ku buryo busanzwe. Gusa societe civile itumenyesha ko abaturage bafite ubwoba bitewe n'uko batabimenyereye. Kizito Binhangi uhagarariye societe civile aragira abaturage inama.
Bitewe n'uko tutaragira itegeko risha rivugira uko ubwo butegetsi bwa gisirikare buzajya bukorana n'abaturage, buri muntu wese ari kubireba uko abishaka. Societe civile turashigikiye cyane icyo cyemezo cyafashwe na perezida wa Repubulika, n'ibindi byari byo byose byadufasha kurangiza burundu ikibazo cya ADF. Niba ariko perezida yabonye yabirangiza natwe tukabona amahoro, tubye abanyekongo batuye mu burasirazuba nabo bamushigikire, tumenya yuko byazana amahoro hose muri Kongo, cyane cyane Ituri no muri Kivu ya Ruguru.
Irucuru n'ahandi ahegereye naho n'ibyishimo, aho naho akazi kari gukorwa neza, bakaba barindira abo bategetsi. Abaturage baravuga ko bari bubimenyere kandi bakaba bashigikira perezida wa Repubulika. Bamusaba ikintu kimwe rukumbi, ko akora uko ashoboye kose amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko yabisezeye igihe cyo kwiyamamaza. Rusha ukomokera muri ako gace niwo watugejejeho iyo nkuru. Mu mateka ya hafi ya Congo, ubu ni ubwa kabiri abayobozi b'igihugu bafata icyemezo cyo kwegurira abasirikare ubuyobozi bw'intara mu rwego rwo kureba ko byakemura ikibazo cy'umutekano muke. Ubwa mbere byari muri 1996 igihe umutwe w'abarwanyi wa AFDL ya Laurent Désiré Kabila yarwanaga n'ingabo z'uwahoze ari perezida Mobutu Sese Seko. Icyo gihe yashinze abajenerali ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru n'Epfo. Ubu perezida Tshisekedi nawe afashe iki cyemezo, ariko abanyekongo benshi basa nk'abatabimenyereye. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Akabino ga duce dusozera makuru twa tuafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane Ninahazwe, amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Fatuma Limaskalala. Twemi tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose na hutaha.